indundi kulture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabahe ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri radio indundi kulture ashimikiye hanini kuri bikuru bikuru akaboregwe koba kare kavuye kunzo gizwe nkaniko niko koba karaye gatumye umuntu mwapfa cumiswa imbugita na mugenzi we bagasangiye byabereye ku mutumba nyamugerera zone kivyuka komine bubanzi ntara ya Bujumbura ku munsi w'Imana no kuvuga ejo haheze uwagigwa icyo kibi ubabarizwa mu minwe y'igipolisi muri ico gicu uhagaritswe suwo gusa ahubwo hari nabandi bagirizwa ubusuma bw'amakonteri y'umuyaga nkuba wa Regidezo ubukogwa mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura sinabo gusa ahubwo na bamwe mu bakozi ba Regidezo iryo shirahamwe rijejwe byo gutanga umuyaga nkuba bakorana nabo nyene barafunzwe ibiri mu by'umuyobozi wa Regidezo yashikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru ngo harakwiye guhiganwa gufatiye ku migambwe myinshi mu matora y'imiri je mu Burundi y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 numwihwezo wa Denis Banshimiye Musa umwigisha wa kaminuza mu byigwa by'intwaro y'ibihugu n'abanyagihugu abona ko n'uburuga rwa politike rukicugaye mu Burundi ibyo byose ni muri aya makuru arimo ni inkuru yihariye iby'inkino ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Junior Dironkeje Imana Mukanyi Sasidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiri wa makuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano aho ari umuntu apfungiwe kuva kuri uyu w'Imana mu gasho k'inyamirama bi ahawuza ari umugwa mukuru wa komine Musigati mu ntara ya Bujumbura inyuma yo kwica mugenzi wakoresheje imbugita bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 8 z'umurango ibara rikaba ryabereye ku mutumba nyamugerera zone kivyuka komine bubanza muri yo ntara nyene ya Bujumbura bamwe mu wajejwe intwaro bavuga ko abo bantu babiri bari bagorobeje basangira inzoga iri mu gacupa ka plastiki zwinkaniko inyuma yaho bari bamye badandaza ivyema aho byarangiye umwe acumi sunda caracikana ariko bamenyesha ko batazi ico barapfuye ariko bakibaza ko byo byatumwe nakaboregwe kavuye kuri iyo nzoga abanyagihugu baba muri ico gice bakaba barashatse kwihanira ariko abajeje umutekano bakaba baciye bahaseruka amatohoza kuri urwo rupfu akaba yatanguye himusigati aho muri komine bubanza mu ntara ya Bujumbura twakora mugenzi wacu Alex Nkeshimana
Umaro ni mwinshi ku mutumba wa nyamugerera muri komine ya Kera ya Musigati aho musore afunzwe inyuma yo kwica mugenzi we hari ku munsi wa mongo ku mutumba wa nyamugerera ni muri zone ya Kivyuka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura ari mu gasho k'inyamabiki ka komine ya Kera ya Musigati aho amatoze karakogwa nkuko bajejwe intwaro bavuga iyo misore ibiri bariko barasangira inzoga yo mu ducupa twa plastike bita niko byarangiye umwe acumise mugenzi we arapfa ubwo nyene ntawuzi ico bapfuye hari nk'isaha 8 ejo ku munsi wa Mungu nkuko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro n'inyamirama bi muri iyo zone ya Musigati iyo misore ibiri bari biriwe baradandaza ivyema maze baja kwiruhura basangira inzoga yitwa niko nimwe bamwe bashigaye bita ngo ni saporo ya kera yo bahinduye izina ntawuzi ico yapfuye na mugenzi we aca afata imbugita acumita mugenzi wiwe mugikiriza haruguru y'umutima uwo musore yaciye apfa ubwo nyene uyo musore nawe yamucumise yaciye yafatwa abanyagihugu bagira batangure bamwihanire uko baramukubise ariko abajejwe umutekano baraserutse bamujyana na mugasho hakiri kare bataramwica benshi bavuga yuko vyo baba vyatumwe nakaborego kavuye kuri iyo nzoga bariko baranywa ico bapfuye ntikiramenyekana gushikubu amatoza akaba ariko arakogwe Musigati kugira ngo bamenye icatumye uwo musore agandagura mugenzi we yongera hanwe nkuko amateko abitekanya Alex Nkeshimana Bubanza Indundi Kristo
Tukivuga ibijanye n'umutekano mu ntara ya Bujumbura nyene ishiramwe Regidezo rijeje byo gutanga amazi n'umuyaga nkuba riremeza ko hari abantu bamaze gufatwa mu busuma bw'amakonteri y'umuyaga nkuba yibwa ku mazu mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura muri abo bamaze gufatwa hakaba harimo n'abakozi b'iryo shiramwe Regidezo mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru wa Regidezo Jarberman Igomba yavuze ko ataramenyekana yayo makonteri yibwa janwa akongera ko hari ko kogwa amatohoza co kimwe n'amavuta y'amatransformateur nayo nyene yibwa muri iki gihe umuyobozi mukuru wa Regidezo agahamagarira abanyagihugu bibwe kwitura iryo shirahamwe kugira ribafashe bace bayasubizwa
tumaze iminsi tukubona abagizi ba nabi bamaze iminsi baza kwiba amakonteri y'abantu turiko turakora ishoka byose kugira ngo okagwiki inkora baratugatuze hariho abari bafatiwe umusenyi hari nabandi basanzwe nabo nyine barafashe bafunzwe rero turiko turakora amatohoza tuzomenya imvo ituma ubusuma buhari turiko turakora ishoka byose turondere nimba eske hari abakozi ba regide zo bariko barakorana umukozi wa regide zo wese tuzokumva ariko akorana nako kagwe igihara no kwirukanwa burundu ama kandi asubira hano byereke ubutunga genda ifatanya n'ibindi mazi bose byibonekeza byo kwiba amavuta ama transformateur ho ama transformateur akanya gato abahejeje guturika rero ngene byakebere cyarimwe abantu biba ama conteur abandi biba amavuta ama transformateur rero turi kumwe abajejwe ubutungane turiko turatohoza by'ukuri ikintu kinyege cyuma mu rwego rw'izi bwa nabi wo ku musenje yafatwa ku conteur zibiri rero bari imbere yabajejwe ubutungane hari nabandi kwari twarafashe nabo nyene barabazwa kugira ngo kagwe tukarandura n'imizi nico gituma noca mbwira abene igihugu bose umuntu wo konteri we yokwiba ace anyaruka muri regidezo n'ingoga hagize umuntu aza kwigura mu mindi tacafata izo dufata zitari bwa lengana imbibe cyangwa zitari bwa tangwe cyangwa nazo zaratanzwe tukatwamaze kuba tutamenya aho zaro tuzikuri habene igihugu tuzi basubize izo zosanga zo zikadugora kubona izo nyinshi ziwacu twakomanze zimaze gushika tuzoheza turabinye tuzibahereza
Nemu bijanye na politike ngo harakwiye ko bo guhiganwa gufatiye ku migambwe myinshi mu matora y'imirije y'umukuru w'igihugu ategekanije mu mwaka wa 2027 numwihwezo wa Denis Banshimiye ubusa umwigisha wa kaminuza mu byigwa by'intwaro y'ibihugu n'abanyagihugu kubwi wabona ko hari abahiganwa mu matora bitiranye gutegura amatora n'umunsi w'itora uwo mwigisha wa kaminuza abona ko mu Burundi urubuga rwa politike rucugaye ku migambwe kuri imwe mu migambwe agahamagarira umugambwe uri ku butegetsi korohereza iyindi migambwe mu byo kwitegurira amatora
benshi bakunze kuvuga amatora umunsi w'amatora amatora arategurwa mu kintu ca mbere kijanye no gutegura amatora nuko imigambwe ija ku rubuga kubonana n'abanywanyi bayo icyo rero ni ikintu gikomeye cyane 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 mu bihugu byacu bya Afrika aho usanga imigambwe iri ku butegetsi ishaka gukumira iyindi migambwe itavuga rumwe nayo ugasangira nayibujije yuko ishika ku rubuga ariko iryo ndyo jambo rya mbere ritegerezwa gukoregwa ko kugira ngo amatora yo mu 2027 azogende neza irindi jambo likwiye kuvugwa ni yuko Uburundi buri mu migambwe myinshi none ko hakwiye kuba ukwisanzura mu migambwe myinshi hakaba amahiganwa mu bakandida mu bitoza bavuye mu migambwe itandukanye nta kintu gishasha noba ndababwiye ndabibukije abo barongozi mu rwego rw'amakomine mu rwego rw'imitumba bahora bavuga bati ikiringo cyose nzoba nkiri ngaha nta wundi mugambwe uzokandagiza ikirenge muri ikomine y'iwanje muri zone y'iwanje cyangwa kuri uyu mutumba w'iwanje murumva rero ko ingorane ya mbere ni yuko urubuga rwa politike gugawe icyo no hanura umugambo uri ku butegetsi nuko wokugurura ugo rubuga rwa politike gutyo imigambwe itavuga rumwe nawo ikagaragara ikinanirirwa kuja ku rubuga nizo have ikomeza irira nabe umugambo uri ku butegetsi ngo nimwe mwatubujije kuja ku rubuga
Numukuru umugambwe CNDD-FDD daremeza ko amajambo yo gutukana dakuye gukoreshwa ku rubuga rwa politike. Umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo asigura ko atamugumye abanga numwe yosubira gusohora ijambo ribi kuko bitobangikanwa no gusenga. Uwo munyepolitike rero asigura ko ivyo byotuma mu Burundi bubitara no mu karere.
Lero twege mu Burundi kubera twe turitara ngira muri uka kuri inkuru nziza bamwe itara rya Afrika rega kaje nigahira rega bamaze kugira itara rya Afrika siko nibagize inkuru bagize Burundi ibintu byo mu karere no kwikira neza amajambo mabi twebwe mu mugambo CNDD-FDD uretse nayo ayo yugwa twe twaravuze ati namajambo ajya ya politike ajya mama aramuvuga ngo abaango ni babi muza muravuga ngo twavuze ati bihagarari twariye muri komine gasho Yavuze ni na jambo libi dukeneye kuva kuri va mu gumya banga. Nushaka gusenga ngo ucutukane kandi turabyashimira. Nimba numugambo wa rose 96 kwijana nabijya birimwe kuko narabye ama message bacha bajyanikira ngo ibyo bintu bikende bishoboka mu mugambo CNDD-FDD yuko uta umuntu utamwita inko injavyi utamwita iki hari ubuza mu mwanza muravuga bwa 4 ati bose acha bijira mu mugambo nimba bonye kugacha bigena neza. Rero twebwe dushyira mbere amajambo meza y'urukundo y'umwumvikano tuzobitaraje karere tuzobitaraje hakarere
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya kuri FM murashobora kuyumva kuri 88 nibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho mu zindi ntara muratwumva kuri 99 nibice 9 naho nyine ni kuri FM mu makungu muratwumva kuri Indundu kiritira kaburungu kome mu bijanye n'ivyo kwiyunguruza bamwe mu bakoresha barabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura rumonge Makamba basaba ko ryo kuba kwa gushasha kuko ryaheze abagendesha ivyuma muri iyo barabara bacikiriza ku ivyuma byabo biguma byononekara bakagira amakenga ko mu gihe c'imvura imvura yogwa ari nyinshi iyo barabara ritosubira guhita aha bagasaba ko ibikorwa byo kurisanura byarae vyemewe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'Uburundi kuri w'Imana vyokogwa n'ingoga nubwo harabatizeye ku imvugo z'amazi jana n'ingiro yotamira tuzi
Abo bakoresha iryo barabara bashikiriza ko mu bisanzwe barabara ry'igihugu rigira gatatu Bujumbura Makamba nk'igice ca Gitaza risa n'iryaheze arico gituma ryo kubakwa gushasha
ryaraheze ryose bisaba ko rukongera kuriko bazorikora bushasha kuri ntabyo ngwangu kugira no kurikora basiremo n'inguvu nyinshi n'ubundi buhinga burebura kuko gitwa n'amazi imifurege yaramaze kugira gute kwibana nta mabiza kihari amazi atembaza mu barabara bahetse urukumitumba Tanganyika nayo
Ubu bibwiryo barabara butuma ivyuma vyabo vyama birapfa nkuko babivuga kubera ibinogo birimwo aha badereva twavuganye bafise amakenga ko nihagwe imvura nyinshi iryo barabara izo hava ritarengana
Umenye imodoka kutaheza niyo shasha igenda kabiri ikacise simba igenda mu garage nubona iyi imvura yogwa neza neza nk'imisi ibiri nta modoka yosubira guca mu rumwe
Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntuye yashikirije kuri uyu w'Imana ku gice ca Bujumbura gitaza mu mezi abiri ari mbere ibikorwa vyo kugisanura bizotangura kuko amafaranga n'abazogikora vyabonetse ariko aha bamwe ntibize iryo jambo abaryizeye basaba ko ibikorwa vyo nyarutswa kugira ngo kwiyunguruza bisubire nka mbere
hamwe botangura gusa kurikora nabo rikora imyaka ibiri ntangorane mugabo bakaba ari ku kiti abaye nayo twari mashini gatengeneza akabona kubandanya ahandi umwanya n'umwanya rusaba kuzogenda maho kera igasuko ryari riki nibibazo byo kurisa amahera biriko biratera n'ikibazo leta ivuga ibihumbi bene imiduga na wati n'ivyo kunda imodoka ari yose iva hari ntikubite ituruzi bitagiye mu garage ngo kuvanga hano mu rumonge ni 10
mu mwaka wa 2018 niho hatangwa amafaranga ya mbere yo gusanura igice ca Bujumbura gitaza agera ku miliyari 3 z'amadolari ariko kuko ibikorwa vyagiye birahagarara bivuye ku bibazo vy'imizibukiro kunguruza insinga z'umuyaga nkuba n'amafaranga yemewe atasohoka neza nkuko umushikiranganje wa mbere avyemeza ivyo vyatumye amafaranga kenewe yiyongera ko imiliyari 18 z'amarundi yatanguye kurondegwa mu mwaka wa 2023 igihe ibikorwa vyari vyahagaze bigeze ku bice 35% nkuko inama shikiranganje yo kuwa 13 ntwarante umwaka wa 2023 yabimenyesha
Yotamira tuzura kenuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'Burundi Nestor Ntahonuye aranegura bamwe mu barongo y'ibisata bitandukanye mu ntara no mu makomine ko bataza amategeko abagenga mu kazi bashinzwe ikiringo c'indwimwe akaba ari cyo yabahaye ngo babe bafashe ku mutwe ayo mategeko ibyo yabishikirije kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga igihe ari kagirisha inama barongo y'ibisata bitandukanye mu makomine agize iyo ntara hamwe n'abarongo y'ibisata n'ubuzi muri iyo ntara nyene uwo mushikiranganje wa mbere wa leta y'Burundi akibaza ico baheza bakisunga mu kurangura amabanga babashinzwe Na mubijanye n'ivyimico kama ho bahagiye kuvuka urunani ruhurukiye mu migwinda ngakaranga n'abatimbo mu Burundi ivyo bishikirizwa n'umuyobozi nshingwa bikogwa mu mugwinda ngakaranga magaba Jean Claude Niyuhire avuga ko iryo shingo ryago rizoza na karusho aho yemeza ko amatati yahora kunda kwibonekeza mu gihe cy'amahiganwa iyo migwi azoheza gatore gumuti anegura ko ari nk'abari muri iyo migwi bahesheje ishusho ryiza igihugu umunsi batacibukwa akabona ko kazoba arakajyo keza ko kugwanira gateka kabo akagira umwizero ko ubushikiranganje bubijejwe buzotunganiriza bose
akarusho kazoba gahari iyo federation izoba yatangwe gukora nuko hariho ibintu bimwe bimwe artiste twatubona ko bitagenda neza timbo atambye ariko kabura atubivugira ugasanga umwe wese arivugana iyo rero ibintu bimeze gucyo atagira umuntu aserukana ijambo rya benshi cyangwa ibyifuzo bya benshi ahantu nigera habiterambere gushikira nganje kuko cyo buzokunkukiraho nuko iyo bukeneye gutanga nk'ubutumwa jaye n'imico nakaranga bizofasha yuko twese abanyakaranga tuburonko mu byo dukora nkajya mahiga nwani biki bizofata intumbero nziza byabi nimwumva ko ari abantu bahejeje kugira ihiganwa batashimye byavuye mu batatuzi abo bitaje bakamenya inyifato bagira kwa karanga n'igagaze bijya byo kuvuza bijya byo gutamba ariko karahagaze cyane gose munyifato iranga umurundi birababaje iyo mubona abantu bitangiye igihugu basohoye indirimbo zamenyekanishije igihugu no mu munsi basaza nabi amwe agenda baravuza imiduri mu ibarabara abandi baguye bakabura ikibavuza no kuvuga yuko ntawe bafite batabaza ariko iyo federasiyo ihari izokora ibishoboka byose kugira ngo icyo kintu ntigisire kwaba ko niceye umuntu aba yarahagarariye imico kama bayagarite kagi gihugu niko hagira yuko nawe kenera ubufasha ugasanga biramugoye cyane rero naba ariko se gihushikira nganje niko se ajye twego abanyakaranga tuba tutitunganye kuko umuntu ashikene gushikira abanyakaranga bose no munsi byo mugora aho yobasanga nawe batora
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nyuma
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye iby'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere umunsi tukababwira ingene bategura ikibuga c'urukino rw'abagendana ubumuga bwo kutabona bita mu rurimi rw'icyongereza goalball icegera c'umuyobozi ajejwe mu gihugu igihugu w'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi Cassie Bizabigomba avuga ko ico kibuga kigizwe n'imetero 18:9 Bizabigomba yerekana ko hari akuma bashira ku ruhande yaho umumenyereza hagarara kugira gafasha umukinyi kumenya hageze mu gihe hari bibuga bidakwije ibisabwa Bizabigomba avuga ko hari cizere ko hari kibuga kigiye kuboneka mu Burundi inkuru yihariye iby'inkino y'uwo munsi tuyibaza Olivier Kwizera
Ikibuga c'urukino rw'abagendana ubumuga bita goalball ni kibuga kimeze nk'icurukino rw'amaboko bita volleyball ayicegera c'umuyobozi w'umugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga avuga ko buri kibuga gifise ingero z'uburebure zategekanijwe
Icyo kibuga kigizwe n'imetero 18 z'uburebure n'imetero 9 z'ubwaguke umugwi wose ufise kibuga kingana imetero 9 ku 9 ati hagati yaba hari umurongo uhuza binogo byabashingamwo ivyuma bifata urusi senga kuri volleyball yabahagaze ico kibuga no kuvuga kiba kigabuyemo ibice bitatu ku ruhande rwose igice cy'imetero zitatu imbere bashaho wa murongo bita ngo ni ligne d'attaque kibuga rero cha goalball kiba kigabuye uko nyene
Cassie Bizabigomba sigura ko mu kibuga hari bimenyetso bifasha abakinyi kugira boroherwe muri ugo rukino
hari abakinyi baje kugirira service kuri goalball yacu haba hari igore mu masonga yaho no kuvuga yuko haba hari ariho hadugira icuma ta gol canke ci goli hanyuma kuri uwo murongo w'inyuma rero ahambavu y'iryo goli hasi barashira kantu hagati na hagati agakordo gapima santimetero 15 kugira ngo abakinyi baje barakorako no kuvuga nk'umukinyi asanzwe akinira mu bafu bw'ikibuga akora kuri ako gakordo agashamenya yuko ageze hagati na hagati agaca bandanya ibo bafu bwiwe
naho hatunganywa amahiganwa mu gihugu ingorane zo ntizibuze Bizabigomba garuka ku bukene bw'ibibuga kuko ibihari bidakwije bisabwa
ibibuga vya volley ni vyinshi cyane mugabo kubikinira ko goalball ntibishoboka kuko goalball kubera ko abakina uwo gorukino batabona bisaba yuko bakoresha kumviriza cyane ico gica gisaba yuko ibyo bibuga biba ahantu hugaye muri bimwe bita gymnase cyangwa amphitheatre niho biba bimeze neza niho baca bakina bisanzuye ko baca bumva neza nta gwamuro baruhari iki
mu mugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana umuga mu gihugu werekana ko hari cizere kuko hari kibuga kigezweho kiriko kirubakwa mu ntara ya Gitega
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse kwa kaboregwe koba kari kavuye ku nzoga izwi nka niko ariko koba karaye gatumye umuntu umwapfa acumiswa imbuga itana mugenzi we bagasangiye byabereye ku mutumba Nyamugerera zone k'ivyuka komine bubanzi ntara Bujumbura ku munsi w'Imana no kuvuga ejo aheze uwagigwa ako kabuwa barizwa mu minwe y'igipolisi muri ico gicu hagariswe suwo gusa ahubwo hari nabandi bagirizwa ubusuma bw'amakonteri y'umuyaga nkuba wa Regidezo ebukogwa mu bice bimwe bimwe by'intara ya Bujumbura nyene sinabo gusa ahubwo nabamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe Regidezo bakorana nabo nyene bafunzwe ubu nabo nyene barafunzwe muri ubwo buyobozi bwa Regidezo bukaba bwabishikirije mu kiganiro bwa bamenyesha makuru kuri uyu wa mbere ngo harakwiye guhiganwa gufatiye ku migambwe myinshi mu matora yimirije mu Burundi mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 numwihwezo wa Denis Banshimiye ubuso umwigisha wa kaminuza mu byigwa by'intwaro y'ibihugu n'abanyagihugu abona ko n'uburubuga rwa politike rukicugaye mu Burundi mwana byumvise twari tubafitiye inkuru yihariye by'inkino umuse tukaba twabandanije kubivugwa ku rukino rwa Goalball mwengurukire bagenzanje mafashije kuyatororokanya Ngengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yafashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana naye abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahuhane